Tugeze kujichapu chichenda. Haba yuhu munumwe yitwa Lazaro, igihe kimwe yaragwaye gose ageze kure, yarafise bashikiwe yitwa Maria na Marita. Nuko Maria na Marita batuma intumwa kuri Yesu ngo atebuke kuko musaza wabo yari hafi gupfa. Yesu arababwira ati yo ngwara ntizogarukira kuvyurupfu gusa, ariko izobaho kugira ngo izina ry'Uhoraho rishimagizwe. Yesu ntiyaciye agenda kwa Barazaro muri uwo mwanya, yararindiriye iminsi mikeya, hanyuma abwira abigishwa biwe ati Lazaro arasinziriye, none nimuze tujane ngiye kumukangura. Abigishwa bavyumvise baramubwira bati noneho asangwa Lazaro asinziriye ntangorane azovyuka. Ntibigeze batahura yuko Lazaro yapfuye. Bageze mu gisagara cy'i Betaniya aho Lazaro yaba, basanga abantu benshi bababaye, abandi nabo baje kwirura Maria na Marita. Marita maze kumva ko Yesu ari hafi acagenda ariruka kumusanganira, maze abwira Yesu ati mwigisha, iyo uba wari ngaha musaza wacu ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ndazi yuko icyo wosaba Data wo mu ijuru cyose yogikora. Yesu aramubwira ati musaza wanyu azozuka. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo? Maze Yesu acagenda aho bahambye Lazaro. Mu migenzo y'Abisirayeli bari basanzwe bahamba mu isenga ry'ibuye, hanyuma bakahugaza ikibuye. Maze Yesu arababwira ati nimukureho icyo kibuye. Ariko Marita aramubwira ati mugenzi, Lazaro amaze iminsi ine ari mu mva, erega aramaze kunuka. Yesu aramubwira ati sinakubariye yuko niwizera uza kubona ubwiza bw'Imana? Maze Yesu arasemerera ati Lazaro zuka nuzino. Nuko uwari yarapfuye arazuka, aza agihambiriwe ko impuzu bamuhambanye. Maze Yesu aravuga ati nimumuhamburure mumureka agende. Mugenzi wanje, Yesu niwe kuzuka n'ubugingo, kandi n'urupfu nago nyene rurinda kumwumvira. Asangwa turaba Yesu ntituzokwigera dupfa. Egome birumvikana tuzopfa muri uyu mubiri, ariko imitima yacu izokwamaho ibihe bidashira iri kumwe na Yesu.